Ize Constantine yunge ko icegera cy'umuvugizi w'ubushinganje bugeje umutekano mu Burundi atangaza ko hari ibintu biteye amakenga inzego z'umutekano mu gihugu zimaze igihe zibona abakongomani n'abanyarwanda baza mu Burundi kurondereza ngombwa kugira bashobore gushika mu bihugu basohokeramo bita Barundi.
Hariho abanyamahanga abo mu gihugu cya Congo kandi b'abanyarwanda baca muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi kurondera impapuro z'inzira amapasiporo bakabyoroherezwamo na bamwe mu barongoye intwaro ku nzego zo hasi na bamwe mu bakozi bajejwe icyo gisata bakaronka izo pasiporo.
Iruhande y'uwo muke hari iyindi mirwi ibiri y'abarundi bizezwa n'inshuti zabo kubajyana mu bihugu bya Buraya, Amerika, Canada, Australia n'ahandi ariko bakisanga mu kamashu nk'uko niyumva kabimenyesha.
Hakaba uwundi mugwi w'abantu barondera amaviza atariyo cyangwa bakabatekerera icyo bita carte de residence, uruhushya rwo kuba muri icyo gihugu. Ubwo nabwo mukaba muzi yuko umuntu aronka ari uko amaze gushika mu gihugu agiyemo. Nyine n'uwundi mugwi ugira gatatu w'abantu barungikirwa amapasiporo n'inshuti zabo ziri mu bindi bihugu kubera baba bafite igisanira ku ishusho bagaheza bakagenda kuri iyo pasiporo.
Ibihugu bya Amerika byashoboye kumenya bamwe mu bagarukiye mu nzira berekeza i Buraya. Uwo mukenyezi yemeza ko amayeri y'umwe mu nshuti ziwe ariyo yamureheje. Yari yamwijeje ku mugezi Paris mu Bufaransa.
Badufatiye Dubai batwaziriza yuko dufise residence ya Foke uwo mugabo kubera ari muri famiye. Kera yari amusavye ndamubwira ati rafasha nane nshobore gushika hiyo nshobore guhiga ubuzima haba mbandanye n'amashuri. Umwe wese yatanga $2,000 ntoya mutwe tujya dukarate batubwiye ngo ni residence. Mu nyuma aca tubwira ngo dutware pasiporo aho nyine mu Cibitoki yaciye atubwira ngo tujyana amahera asigaye cyo tumuha $70 ubona ngaho turarenganye no muri Kenya turagenda dushitse rero Dubai niho bace badufata bashaka tubwira yuko dufite residence y'amanyanga atari njye.
Uwo mugabo nawe nyene yahuye n'icyo kibazo.
Twaraciye ngaho turaja muri Kenya yari yaduhaye amatike turava muri Kenya turashika Dubai aya matike ze Dubai turiko turajya pari turatubroka ati ibintu mufise n'ijambo turashaka ku murongo.
Ubushinganje bwa umutekano bumaze kumenya abarundi barenga 20 birukanywe n'ibihugu bari basuhukiyemo mu mezi atandatu aheze
kuva mu kwezi kw'indwi gushika mu kwezi kwa 12 muri uyu mwaka w'2022 uheze. Turafise abantu barenga 20 bari muri ubwo buryo bagiye hanze muri izo nzira mugabo bamaze kugaruka. Ikibabaje rero ni uko mu kugenda baba bikokoye utwo bari bafise twose bakaduhereza abo basuma abo bambuzi. Muri izo rero ikibabaje gusumba ibindi abitwa ngo n'abakozi b'Imana
kuri mikoro y'ijwi rya Amerika. Prime Barubuke umukuru w'ishyirahamwe ONS cyangwa ton frère ahamagarira leta gushyira ingufu mu kurwanya ingendo yavuka gihugu bagenda baciye mu kinywabi.
Ishyirahamwe ryacu ryashaka risabe leta y'u Burundi gukurikiranira hafi izo ngendo baciye mu kinywabi baze bagende bakingiwe ndetse n'agateka kabo kubahirijwe.
Si mu bihugu byo mu burengero bw'isi gusa Abarundi bamaze igihe bafatirwa. Mu ntango z'ukwezi kwa mbere igipolisi cy'Ubuganda cyahagaritse abagabo 23 n'umukenyezi umwe b'Abarundi cyemeza ko bari baroye kugurishwa mu bihugu bishobora kuba ari ibyo mu gihugu cy'Abarabu. Mu mpera z'umwaka wa z'ubushinganje bujejwe imigenderanire bwagiranye amasezerano n'amashyirahamwe atanu yo koroheza no gukurikirana ibyerekeye Abarundi bajya kurondera akazi mu bihugu by'igihugu cy'Abarabu. Byakozwe inyuma y'imyaka myinshi hibonekeza benshi mu baroye gukorera muri ibyo bihugu bahohoterwa hakaba n'abicwa na cyane cyane abakenyezi n'abige. Umwaka uheze kandi Abarundi baharugwa mu bihumbi baragiye mu bihugu by'umuryango w'ubumwe bwa Buraya binjiriye mu gihugu cya Serbie. Icyo gihugu cyugaye umuhora kwa 2022 ukwezi kw'icumi 2022 nyuma y'imidogo y'umuryango w'ubumwe bwa Buraya wabuze kuri 99% by'Abarundi basuhukirayo baca ku butaka bwacu kubera amasezerano cyari gifitaniye n'u Burundi ko Abarundi yatabwiza basabwa mu bigeramo. Mu myaka 8 iheze iruhande y'igice cy'umuriyoni w'Abarundi bahunze igihugu mu 2015 nk'uko byemezwa na ONU. Abarundi batari bake barasuhukiye mu bihugu by'akarere na cyane cyane urwaruka bajya kurondera akazi. Abenshi bari muri Kenya na Zambia ibitari bikunze kuboneka mbere no mu myaka y'intambara. Abarundi bakunda kuguma mu gihugu cyabo nk'inyoni ironkeye icyatsi. Eroge buri kaneza ijwi rya Amerika.